Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki 21 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nuko rero muyimenyereye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Ibiro by'umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi byarasohoye ubutumire bw'ibiganiro bitekanijwe kuva ku igenekerezo rya 26 ry'ukwezi kwa 11 gushika ku igenekerezo ry'umunani ry'ukwezi kwa 12. Nk'uko ibiro by'umuhuza bitangaza, ibyo biganiro bishobora kuba ibiganiro vya nyuma bitumwe ko n'umuhuza Benjamin Mkapa. Leta y'u Burundi yamaze gutangaza kwizo kwitaba ibyo biganiro cyo kimwe na bakuru b'imigambwe imwimwe harimo na Frodebu usanzwe uri mu runani Senarede. Yamara tetsi barongoro nani senare de rutavuga rumwe n'ubutetsi barasohoye itangazo kwigenekezo rya 15 ry'ukwezi kwa 11 bamenyesha kuri ngo runani rutazo kwitaba iyo mishikirano, kandi ko nabatetsi batari bake bo muri urwo runani bataronse ubutumire. Umuvugizi urwo runani Pancras Chimpaye yavuze ko urwo runani rudashobora kugira uruhara mu biganiro canke imishikirano ifise umugambi wo guhagarika utagisubira inyuma amasezerano ya Arusha. Chimpaye yavuze ko abantu batumiwe muri ibyo biganiro ari abantu bihitiwemwo n'ibiro vy'umuhuza. Mbega ku bwanyu ibyo biganiro bishobora kuba ari biganiro vya nyuma bizofundikirwamwo amasezerano y'amahoro ntabanduka mu gihe urunani Senarede ruvuga ko rutatumiwe. Mbega imigambwe ihurikiye mu runani Senarede yatumiwe muri ibyo biganiro izobandanya kuguma yemewe mu runani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ruvuga ko rutatumiwe muri ibyo biganiro rutazo navyitaba. Mbega urwaruka rwo mu Burundi rumaze kubona ingaruka mbi z'intureka ya politiki rwibaziki kuri ibyo biganiro buca bisubira gutangura. Ubutumwa urwaruka rwo ha abanyapolitike bazo kwitaba ibyo biganiro n'ubuhe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye Amilcar Yomeko, akaba ari mu rwaruka rukurikiranira hafi politiki y'u Burundi, akaba ari mu gihugu cya Canada muri iki gihe. Mwiriwe neza Amilcar Yomeko.
Mwiriwe neza hamwe n'ababanyi bariko baratwumviriza ari mu Burundi canke ahandi.
Urakubiye?
Ego, namwe muraho.
Turaho. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye aherutse kurangiza amashuri muri kaminuza Université Lumière. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego, ndaramukije ngaho ku Jude Amerika, turamukije kandi n'abatwumviriza, nongeye kandi ndashimiye cyane ukungene Jude Amerika yitaho urwaruka cyane cyane. Murakoze.
Twatumiye kandi na Deo Hakizimana umuhinga mu vyerekeye gutora inyishu z'amatati arongoye ishirahamwe Siride rijejwe gufata eka mu gufasha mu biganiro no gutatura amatati. Mwiriwe neza Deogracia Hakizimana.
Ndakura mu kijebwa na Federica.
Murakomeye.
Ndisohora kabisa kandi wakoze neza kuzumirana iki kiganiro.
Yego, mereka ku buhinga bwanyu mumaze ishyirahamwe ryanyu rimaze nk'imyaka irenga 21 rifasha mu bintu byerekeye ibiganiro. Nashaka mutubwire ukuntu mubona ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ari vya nyuma mu Barundi, bizohuza Abarundi. Tuzi ko haraheze ikiringo kirenga umwaka ata kintu abahuriye yarusha bose bashobora gufundika ibyo biganiro ku bwanyu mubona bizogena nk'uko biriko biratangazwa.
Mugenzi Federic, ibyo bintu uvuze uti nakora bitwibukije se wabivuze yuko ibiganiro bigiza kusoma ibya nyuma, hanyuma kandi watwibukije yuko haheze umwaka umwe ngo nta kitakajya kandi umwana wavuzeho ku bwanje. Kubera amakuru ohoza, kubera n'ibyo tumaze gushika ko mu ishyirahamwe ryacu kubivuze tumaze imyaka irenga 20 dukurikirana hafi ibibazo by'u Burundi, dukurikirana cyane cyane n'inkurikizi y'ibyo bibazo kuri politiki y'igihugu mu makungu no mu karere dukurikiyemo. Hari ikintu kimwe nifuza ko bose babanza bagategera kubona bavuga ati ibiganiro ni bya nyuma, igomba gusigura yuko abari muri byo ariko barabikora tuvuge n'ababafashe mu mugongo babona ariko atakamaro ko kubandanya kubera nacyo byo bihindura. Ikindi nacyo wari uvuze uti bari bamaze umwaka cya gikakaza, nta gikakaza nyine kubera biragaragara yuko umengo hari ikintu kitumvikana mu ngorane Burundi bufise. Icyo kitumvikana tube twagitohoje kandi mugundiye mumpaye umwanya genu babwira mu bucamake mugabo murantunga sinje gutanga ibyigwa ariko ndibaza yuko twamaze kukitegera mufise umwanya
ivyo n'ibibazo tuhava tu nonosora cane cane muri iki kiganiro ariko mwari muzi ikintu gihambaye cane gose kivuga mushaka kuvuga ko ibiganiro rero bazoba babihevye muravuze ikintu ngo ntaho ababitunganije babona ko atakintu bashobora guhindura mushaka kuvuga iki
erega ntaho bishobora guhinduka kuko hari ibintu bibiri batarumvikana ko ikintu cya mbere ntibarumvikana cyatumye ingorane zihaba wowe wavuze ni manda mugabo twebwe tuyikurikirana yanje muri ya yishuni inana imbere ingoma hari ibintu byinshi byinyegeje hariho cyane cyane nk'iby'abashaka kuko turi muri Afurika kandi muri iki gihe bariko baravuga zirya ngorane ziri muri ibi by'abanyafurika bagurisha bwa bunyamaswa wumvirije n'ibindi byose bivugwa kuri Afurika kugituma turi mu ngorane ni kubera abanyafurika usanga turiko turwana ingwano zitari rwacu ugasanga izo ngwano ari ingwano zirondera ubutunzi bwa Afurika hanyuma rero hari abazigenge baca kugira ati wewe kuri umuhutu n'umutu tugenda uvuge ko mutumvikana mugabo inyuma akaba ariko arakotiza ashaka ibindi aho bihuriranye na demokrasi atabiyo
ibyo bibazo turabigaruka ko
ariko n'ikintu cya kabiri Frederic uvuge ndakikubwira
yego
byose bihagaze ku bushobozi no kugushaka abanyafurika bunyine babwiza kuronga kugira ngo bogorore kugira ngo batangure kogorora ni kubanza kubwikana ku gituma bari kubara barashihana ego nta uzohindura isi ngo ivuge yuko atawukiza kurondera ubutunzi bwa Afurika mugabo ikibabage rero ubuye ni uko abanyafurika bonyine cyane cyane nta bwenge bwiza ku bitegeka gusumba abandi
ego me ikibazo cy'abanyafurika muri rusangi ni ikibazo gihambaye cyane rwose tubushobora kuzotorera umwanya ariko cyane cyane uwo munsi nashaka tuvuge cyane cyane ku byerekeye Burundi reka duhe nk'akanya rero mushyanahe Amilcar ryumeko nawe nyine atubwire ikintu yibaza kuri ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ibya nyuma mbega ubutumire bwo bavuga ko butaronse bose kandi amakungu ahimiriza ko eka atawukumirwa muri ibyo biganiro ivyo bintu byose mwavyakiriye gute Amerika
murakoze kumpa ijambo ubwa mbere na mbere hamwe harimo igihushane kuko nta kuntu amakungu nkejo twarumvise userukira umunyabanga mukuru wa ONU avuga yuko ibyo biganiro byo babikwiye guhurikiramo bose aho ni ku ruhande rumwe hama ku rundi ruhande umuntu akaza yumva nk'abari muri Senarede bavuga yuko batatumiwe bose yuko bakumiriwe yako nagahaze cyane mu bantu batunganya ibiganiro no kuvuga umwunganirize w'umuhuza ariwe Benjamin Mkapa hamwe n'abatunganya ibyo biganiro akare no kuvuga karere kwa Afurika y'ubuseruko aho honyene harimo ikibazo gikomeye gicobora gutuma ibyo biganiro bidashobora no gushika kuco bishaka ubwa kabiri igituma nibaza yuko bidashobora kuba ibyanyuma bibaye ibyanyuma naho azoba ari kwibesha umuntu atazoba yagiye ku muti kuko ushaka kwira indwara arayirata nuko batazoba barazi imboni mvano y'ingorane turimo ubu unye no kudakurikiza no kurenga amasezerano y'Arusha yashizwe ku mukono mu itariki 28 myandagaro mu myaka 2000 ico kintu kitagiwe mu mize atari ico batanguriye ko kuraba simbona sinibaza yuko ayo masezerano ashobora kuba yanyuma abaya yanyuma naho azoba ari kubeshanya azoba umuntu azoba asukiriye ko ubuke ashire ingorane mu yindi myaka iza kubwanje sinibaza yuko ashobora kuba yanyuma rero kuri ico kibazo mumbajije
Lionel Ndayizeye abarundi baranse akaryo ko kumara igihe kirenga umwaka n'igice bari muri ibyo biganiro ariko nta kintu kiboneka cavuyemo ubumwebwe murafite kizero ko ku ruhande rwanyu kugwaruka murafite kizero ko bazopfundika amasezerano ntabanduka
Yakoze cyane tuze uko ndabivuna mu gwaruka kuno bivuga ukuri ikigere kirahari ikigere kuko urabona ko bashobora gutanga kajya keza novuga batanze ikiringo batarabyigere batanga kuko novuga ngo zemusise mushikale wiki novuga ko ari nka 13 jours imyaka iminsi 13 abantu bashaka kurondera inyishu ku gihugu cy'u Burundi iminsi 13 bicaye ahantu bariko baravugana uko ingene ngo turi inyishu nibyo bikwiye iminsi ikwiye sikurije ikigere ndagifise ahubwo gusa abatumiwe ntibarabe umutima ugatwayeyo n'umutima wo kwiyumvira amaposte politike cyangwa navuga ibyiciro bya politike ariko biyumvire barari mu karere aho ibindi bihugu biriko birajya naho biriko birashika biyumvire bagira isoni natwe ngaha mu Burundi biyumvire ukuntu bashobora gutera benshi ibibazo kugira ngo dushobore gushika natwe ahantu ku iterambere rirama no kumwumvikana kuri politike navuga politike irimo demokarasi navuga politike nziza cyane nk'uburyo ko na bose abantu bose bagahigana bakumva yuko babaye mu gihugu ndetse ari abarundi atakuvuga ibindi yahagije nawe umwe wahajya ubucije mu rwaruka byema kuri iyo minsi yatanze icyizere kirahari hamwe bo bikora bishaje
tubibutse inshuti mwese ku mikoro murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana Innocent Nduwimana Innocent muri we neza muri hehe
Jika kamu kita kasih awak cuba langkah makan yosh.
Ya, kamu memerhati kira zo itu yang baik. Juga kau jangan makan yang itu.
Eko, cik, icu lo selama ibu selama ibu kau cerita ni lo selama ni gua. Ama awak sendiri tu bukan gua ni lo cik, cara baca cik. Nolak baca cik cik yang umba ko baca cik Chicago. Umur lo kau cik cara hamba bete. Kita mungkin bateri isu asal itu. Nudi. Kama huko wali tutenye ni mkwa kutuweza Mugurundi. Nishuna mkwa mkwa waka ni ilangaro iya rusha. Kwa hana mkwa wata Mugurundi, vikeka kumuteka na wawo utomeleza. Nila kende witawe hama wakani kuko mata gani liye haundi muti che mbona ngaho mata gani liye. Nyemele wakani hama ikitape kipe mwuzi vitwite kule ya matora kuko wawona nini aka ikirageza tugeze tutangura wonde kandi atakira avamo cyane cyo kibatonalisis
murakoze Innocent Amilcar Yumeko runani ya senarede nkuko mwavyumvise gwaratangaje ko rutazo kwitaba ibyo biganire ariko hari imigambwe ihurikiye mu rugo runani izo hava itaba ibyo biganire aho twovuga nk'umugambwe iprona ibyo ntibishobora gutera indyane mu rugo runani
biramaze kuboneka nibaza ko atari ubwa mbere bizoba bishitse kuko naho naheruka niko byagenze umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi buri Burundi hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu bari bitavye ariko twarabonye mu nyuma iyo migambwe ntangaruka byabaye muri Senared uretse ko hari igihe nimba ntihenze umukuru wawo ari wo wahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambige nyumvire niwe yafatiwe ibihano mugabe iyo migambwe ntiyigeze hagarikwa ntiyigeze ikugwa muri ugo runani babandanije bakorana inzego nyobozi za Senared harimwo muri directoire cyo bita directoire harimwo umugambwe Frodebu sibona unye sinzi birashobora guhinduka nta ubizi yuko ugo runani Senared rushobora gufata ibihano kuri iyo migambwe n'ubwo ibihano gufatira ingingo iyo migambwe izoba yitabye kandi mu runani Senared bari bapfunditse yuko itokwitaba mugabe umwe wese arafise isigura atanga mu kwitaba cyangwa mu kutitaba umuntu arashobora kuzemera nkuko adashobora kuzemera abo mu runani Senared nkuko nabivuze turahurije kuri ico kintu ati bidushobora kwemera kwitaba batadutumiye ka bwa Senared batadutumiye nk'abantu nk'uruhande rufise amatati muri ibintu byo mu Burundi ati kandi ntibashobora gutora abo bashaka batumira no kuvuga ko ariho bamwe bakumira bikaba bihushanye n'ibyo amakungu avuga yuko ibyo biganiro bidategerezwa gukumira n'umuntu n'umwe abo muri Frodebu na Iprona bakavuga bati twarashatse ibiganiro nta kuntu dutuma ko ntitugende tuzogenda tuvuga ibitagenda neza nimba bashaka yuko dushira umukono ku masezerano tubyanke tuvuge igituma tubyanse urumva umwe wese arafise insiguro atanga zirumvikana jewe kubwanje abo bose ndi nko mu kibanza cyabo bose nk'uko mugenzanje turi kumwe nibagize nagiwe uyu yahejeje kuri rimyeri yabivuze Lionel ego urambabarira Lionel nari nibagize najya nk'uko yabivuze ibikuru abazojayo n'agatima kazoba kabatwaye ni kuraba ico bazoba bagiye bagamije inyungu zabo bwite cyangwa inyungu z'igihugu naho naciye mvuga nti bagiye batwaje bitwaje agatima ko kubaka igihugu bo kwibuka imbo n'imvano y'izi ngorane turimo yuko ari guhonyanga amasezerano yarusha
ego me Lionel ndayizeye izo ngorane z'ubutumire zadutse ibiganiro bitaratangura ntizishobora kugira ingaruka ku kuntu ibiganiro bizogenda
jewe uko ndabibona niko abantu bose babivuga uko bandose babyumvira by'ukuri iyo bagutumirwa kashe na hebe cyangwa bagutumirwa icyo navuga ugasanga umuntu aratumiwe ono de kalite donc de personnel ibyo ni ibintu bibaho by'ukuri bijya bikabitera ingorane mu gihugu bijya bikabiterana ingorane byotuma abantu batitera ibiganiro by'ukuri kuko murabona ubu deja mu Burundi hari impande zibiri mu bwoko senarede senarede ni muri kirimo imigambwe yose tuvugana na leta by'ukuri ibyo rero abantu bo muri senarede tukuri tuze turaraba tuze turagerageza byose kujya turoroshya imitima kujya dushobora gukora solution nzi nk'uko bivuga kuko hari abantu batumiwe bari muri senarede bakavuga twe twatumiwe ono de qualité d'invité personnel kandi tugenda kugenda gutora inyinshi y'ibibazo kuko ibibazo birahari kuko na mvuga yuko sinzi sinarede bari muri sinarede ko bafise objectif imwe sinzi ko bafise finalite imwe niba rero by'ukuri yuko imiryango iri muri sinarede ko bafise finalite imwe kuko umuntu kuko ngaze kwiyumvira abantu bari muri sinarede ni abantu bamwe baparticipa kenshi na kenshi mu migambi ni ukuva mu matora muri 2010 kuja muri 2015 kandi urabona ko kenshi ibihe byabayeho bagumye bahereza terrain iyi guverinoma kuko umaze kwikura mu kintu iyi guverinoma kuko urabona yuko igumye ibandanya nk'uko mbona bavuze devise yabo bivuga ngo songa mbere sinzi urabona ko bagumye bahereza terrain urabona mu 2010 barakoze matora bava muri perezida wa matora ibintu birabandanya ipona mu nyuma ibyo nayo kuri ibintu byamaze kuba birasubirayo urabona 2015 barasize barava mu matora basubira terrain iyi guverinoma igumye igira puissance igumye igira ingufu rero ndi kumbiyumvira ati est ce abantu bari muri senarede bafite objectif imwe kandi ikindi kintu navuga muri senarede imigambo yo muri senarede ntinganye ingufu hariyo abantu bo muri senarede imigambo yo muri senarede atabanywanyi bafise abantu bashashe imigambo yari ibayeho 2015 atabanywanyi bafise hari n'indi migambwe iri songe ifise abanywanyi ihegeje kuraba nk'umugambwe fodebu umugambwe msd umugambwe msd 2010 n'umugambwe muri miliya bujumbura wari watowe utogwa ubujumbura hose uratsinda ntibarabe rero ntibarabe ngo babariko batabamure kuri senarede ariko barabe batore inyinshi y'ikibazo bafate twebwe twatumiwe nuko tutatumiwe nka senarede muri twebwe ariho abatumiwe reka tugende twumvirize ibyo bavuga kuko nibantu ibyo batarumva by'ukuri ibyo nabona yuko iyo kimwe wari ingorane bari kuza baratanga terrain bahereza puissance iyo guverinoma bitewe ibiganiro hano banegotse kuko treize jours ni nyinshi cyane bazaba bashyitse ku kintu gikomeye turabizi n'abagabo b'igihinja n'ijambo by'ukuri nibagende barabikumire mu bufasha iki gihugu kuko ni ibintu biteye isoni kubona ibintu bimaze deza ataki na kimwe kirashikago ari ibintu
reka
kuvuga gusanga bari mu biganiro
reka nicyo kibazo
bararushe nibumva impuhwe by'ukuri
reka nicyo kibazo tukibaze umuntu ushira nta hede Hakizimana reka yanonosoye ivya kahise akaba ari n'umumenyesha makuru ikaba ari n'umuhinga mu byerekeye gutatura amatati mushira nta hede Hakizimana nk'uko bivuze mu ntango izo biganiro nk'uko muhuza bivuze bishobora kuba ari byanyuma mwavuze ko ashobora kugira ngo yananiwe cyanke abona ko atawizoja niko mwavuze ikintu kimeze nk'intambamye gituma abarundi badashobora gupfunika amasezerano ni ikihe mu majambo make cyane
mu majambo make twe tuvuga yuko hari ingorane karengwa bose baba bakiruhande ivuga yuko hatari ugushaka hagati mu gihugu dialogue barondera na gishobora gushika ko gishobora no kuba mugabo kandi ikigoye ni uko kuganira n'ibyo kuzobandanya kuko ubuziyaro tukambye mu bubagira kandi urazi kandi twaciyemo birekana yuko diyaro bizo kubibandanya ko bizomera kose ariko uye inzitizi imbonume iriho ihagaze cyane cyane kuri ibyo bita rapport de force politique muri politiki rero abagwana bacanganya ingufu ni ngombwa hariho ubutsinda ubundi uwashaka akanamuzinda mugabo rero iyo bose barondera amahoro barashobora kurondera aho bahurira bakaganira ariko imbere y'uko baganira babanza kumvikana icyo baganira ubu hari n'amajyambere abiri n'ubumengozi barayumvikana ko bamwe bavuga ngo dialogue abandi bakavuga negotiation muri dialogue ni ukuganira ibyo mutumvikana ko mukaraha ko mubyumva kumwe muri negotiation naho uca wumva yuko bagomba bya bindi bita amagaburanyama amagaburanyama mu rurimi nayo turazi icyo yadushikije ko icyo nibaza cyane gikenewe ubuye ni uko tutosubira kubadanya tubikomo kubahuza cyangwa ahuza abo hanze cyangwa tumwikomo kuri bajya batanga amafaranga amafaranga bazoguma bayatanga n'abahuza bazoguma bariho kuko ibyo bintu birimo n'amafaranga menshi ntibashaka rero abayajya nabo nyine bariho no muri abasizi barwanira mu mengo birabaranja kuguma bagenda bajya barafata amadegi bajya mu mahoteli ubu icyari gikenewe ni uko kungure abantu bikubita agashyi bakagira icyo ni ukwita valeur zimwe valeur ya mbere ni valeur y'ukwicisha bugufi muri ibi tugezemo mu Burundi uko ugenda uramenya ibintu bishyashya niko utumengo ntacyo wari uzi iyo rero uri umuntu agomba kwicisha bugufi arumviriza abandi ugomba kumviriza abandi rero byari ugomba kugenda ikintu cya kabiri abantu mengo kibasiga kandi cyumvikana ni kwishyira mu kibanza cy'ubundi empathie y'igifaransa ngiye kuvugana n'icyo bita generosite ukumva yuko wewe umerewe neza uwundi atamerewe neza utoryama usinzire uroranirwe icyo kintu utwacyumvikana ko uzubona dialogue kizabumenyera hari n'aho n'ikindi cya responsabilité kuba ufite ikintu wubaha kuba ufite ikintu wubahiriza kuko icyo kintu ari ubuzima bw'umuntu ari ubuzima bw'igihugu uretse ko ari kivuga yuko yari ibigoranye ubwirizwa kwitorera umuti nk'ubu hariho hari ingorane tuzigembye bose bakishoba guca bumva ingorane z'ubukene ubukene bufise bose ubise bari mu gihugu ubise bari hanze abari hanze bo baragiseye nuko ngira ngo mutamimenya hariho abo twumva birirwa barasabiriza kandi bari abantu b'icyubahiro bamerewe neza bafite amazu hano mugabo
ubukene buri mu ngaruka mbi ziboneka cyane cyane iyo habaye umudugararo wa politiki cyane izindi ntureka z'ubundi bwoko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Kazahama mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Kazahama
ndi Bujumbura mu Burundi
yego murafite ikibazo cy'icyumviro
kome icyumviro cyo wanjye mvuga uno munsi ibikamiro biba cyane bitaba dushaka kuguma twiganira tukizindirira tu na nabi tubona tubaye mu bukene butagira izina tukaba twa uno munsi nka jewe nk'umunyagihugu mutoyi ntashyigikiye ibyo bintu byo gukoresha ingufu kubera amadinisi bamwe bamwe numva babivuga ngo basinze ngo imishingo yo kwanya ngo leta y'Uburundi irebe ibyo biganiro byaba cyangwa bitaba twe twishakira kuguma twiganira tukisinzira tukajya utwo tuboga tuba twarose atanduru inyuma y'iwacu ama ikindi kigira kabiri bagiye mu biganiro batoje baribuka ubukene abanyagihugu turimwo hama ibindi nabyo by'inyungu yacyakaba kabiri kama by'inyungu byabo cyakaba kabiri kama aba nkeje ingendanyo z'iradiyo ikijya Amerika aho turi hose kubandanya zikurikira radiyo ikijya Amerika kubera mu dushyikiriza ibintu by'ingirakamaro murakoze
murakoze Kazahama reka Lionel Ndayizeye mugira icyo muvuze ku vyumviro bibiri reka ashikirije umushikiranahe Kazahama ashikirije duga ku ijambo Lionel
ego ningabona icho ikindire nico kimbira abanyagihugu bose bo mu Burundi bavuga cyambere nabo hanze mu gihugu kuko igihe ikintu kinavugiye kirekire haragira igihe ukavuga ati ni kuri ndarushe ibintu biri mu rugo kuko bivuga la formule la mec utese pour une petite bouhunde sohe la conclure ce dialogue ifa yuko ibiganiro biva hama bakavuga ati twashimitse kuri iki twafundiki iki kintu reka bitahe mu gihugu abari abantu bizaza pitwe ku mutekano w'iwacu twashaka kugira ikintu urabona yuko ibiganiro bishyigikiwe na ONU hari abantu baje ngaha mu gihugu kohera kuri abo batwara baje ngaha mu gihugu bacungerewe n'inteko twovuga unya uyu perezida agatogwasha yabyo ashyigikiwe n'inteko mpuzamakungu ntibarari ukunze ntibashobora gushyikira mu banyagihugu barabukunze binjira mu banyagihugu bashyike mu gihugu bashyigikiwe bacungerewe n'izo nteko ubwo barabukunze boronka basabe espace politiki nabo bashobora kugira bukunze biyamamaza kuko ibihugu ariko baraperda cyane se narahe dabo mu opposition ya bikare niba ko aperda kuko ubutumwa mu matuzigana uno bwa yuko ni guverinoma iyi muvanse ihari ise sende DFDD niyo afite ingufu cyane kuko urabona ibintu byose biriko biraba urabona ko mene miliyoni bavuga niyo niyo opere opere ne bavuga urako atakina kimiri kirafasha kuko urabona ama barashaka kugira amanama arimo kabiri gatatu miliyoni mugabo manama ukabona yuko mene ni guverinoma ukabona ko ishyigikiwe ibyo guverinoma irashyigikiwe na kiti kindi ibintu byose bakorakora bariko baraperda nta kintu na kimwe bakora shikako mugabo ikintu nyamukuru urabona yuko bufasha abanyagihugu bakitabira ibiganiro abo bakaraba strategy ukungene bashobora gushika mu gihugu uko babangana kose ngo ari abakwikirana n'ubutungane ngo hari abantu batakwikirana n'ubutungane abo batakwikirana n'ubutungane bakaraba ukungene bashika mu gihugu bakiyamamaza gukora nanjye kumenya igihugu bakeneye kugira amatora ameze neza mugabo biciye matora kuko urabona iporte ushobora kuwushyikira ubutegetsi udaciye matora ngo wemege murabona iri kubera muri uragira ibi byose mugabo urabona yuko byose bizatuma bihandanire nta bantu bamwe bashobora kukwemera nibarabere n'ukuri barabe ukungene abanyagihugu barushe kuva muri 2015 barabaho bari bashyitse barabo ubutunzi bw'igihugu kuva 2005 bishika ubu ariko barabona umunsi ubutunzi bw'igihugu wavuye ndetse barinzira ku banyagihugu cyane cyane kuko ndabona yuko objective y'abantu bo muri y'abanyepolitike by'ukuri si ukungene batore nyinshi ikibazo kiri mu Burundi ni ukungene batore nyinshi by'ibibazo byabo bikumira barondera inyungu za politike mugabo by'ukuri beza yaba ari ibibazo bihari mu Burundi iyo babiyumvira kwiyumvira bitewe nyinshi by'ibibazo biba byaraheze ubona ko
biyumvira egome amilkar ryumeko namwe ndabahije ijambo mu gihe cyo byashikirijwe na Kazahama yavuze cyane cyane ibibazo bibiri ikibazo cy'ubukene atera kamo abazuca mu biganiro bose ko bushyira imbere ikibazo cy'ubukene buhanze abanyagihugu akaba yavuze n'ikibazo cyo gufata ubutegetsi ku ngufu duka kwija mu kanya gato Amilkar
cyo munyagihugu igicuwo munyagihugu no mubwira nuko umuntu agiye kwa muganga ntibaza kuvura ingaruka z'indwara agwaye batagerezwa kugenda ku muzi w'indwara agwaye by'ubukene nk'uko namwe mushinga mumenyesha makuru mwabivuze ni ingaruka z'indwarane turi mu bubunye umuntu atabanje gukiza imboni imvano y'ingwarane turi mu bubunye kugira ngo umuntu hama mu nyuma agende guca avura izo nkurikizi aribwo bukene ibiciro byaduze ibintu bimeze nabi nk'uko mugenzanje Lionel aje kubivuga nta kizoshoboka mu munyagihugu nawe ategerezwa kumva yuko kuja kugenda kuvuga izo ngwarane z'ubukene umuntu atavuye umuntu atagiye mu mboni imvano y'ingwarane turi mu bubunye ariko kurenga mubi ariko kurenga kurenga ku byo abarunde baba barumvikanye ko muri kahise yahashatse kuvuga amasezerano yarusha ntibica bikiza iyo ngwara ntibica bikiza izo ngaruka zirashobora kubikiza mu myaka ibiri itatu umugabo zizosubira kugaruka naho nashaka kugarukira kuri icyo kintu ego nibyo abanyepolitike Lionel yabivuze neza ati hariho bamwe umuntu abona yuko umenga bagenda bajanywe n'inyungu zabo ntibiyumvire igihugu kure ntibiyumvire umunyagihugu ntibiyumvire ukuntu ubutunganye ubuzima bw'igihugu kugira ngo umunyagihugu ubwo buke narimwo ntabusubiremo cyangwa abuvemwo umunyagihugu yisununure ibyo nibyo mugabo twibuke ingwano turi mu bunye zatangwa ibihumbi 2015 imboni ivano zavuye ko nukutwuba nukutubahiriza
masezerano yarusha ego me moshanahe deo Hakizimana namwe mugira icyo muvuze ku byashikirijwe ku byimubiro byashikirijwe na Kazahama
kuvyereke icyo kibazo cy'imeregano kukiraba kuryo kwishi haravuga ubukene kubera abahora bafashe igihugu batakigufasha nabo bakaba babigira kubera imvuni nyinshi hari ababigira kubera bumva igihugu kivugwa nabi abakivuga nabi nabo hari naho batamenya inkuriki nyamukuru y'ibyo bavuga ibyo ari byo n'ingene bishobora kononera igihugu icyo kibazo ni ukucyumvikana hanyuma hariho ubundi bukene bujyanye n'ubuyobozi bujyanye no kudakora bujyanye no kudakoresha neza amatungo ibyo biratandukanye ubwo icyo mbona cyari gikwiye ntuzore turagica iruhande uguye ni uko turi mu gipfungu cyatewe n'uko abarundi bataremera kujya barabwirana ukuri hanyuma barekurira nibe ndabivuga kubera yewe nkurikirana cyane yerekeye wa mugwi mwese muzi yo kubwirana ukuri n'ukuri kubirana n'ukuri ibikorwa by'ibya mugwi bitagize aho bishika na twe nta tugiye gushika kuko abantu bazoguma binubana inkozi z'ikibiri zizoguma zikika zizinyegeza mu nyuma y'abantu atacyo bagirirwa urumva rero icyo kibazo cy'ubukene kirimo ibintu byinshi hanyuma ndohereza ko na bagenzi b'igihugu na bagenzi b'uburundi njyewe hari habo tugize iminsi tuyihoreza barakwiye nabo nyine kwiga gutegera ikibazo cyacu uko twagitegereye yuko naho rimwe na rimwe bahari ivomo ugasanga bariko bakingira ikibabo ubundi kandi usanga ingorane bazisangiye kumva iri kibazo ni kirekire ikiganiro tugaruka kuri cya kibazo cya dialogue.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Aloys. Mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe.
Mwitwa nde izina ry'Ikirundi, Aloys?
Kadoyi.
Kadoyi, muri hehe?
Ndi mu Burundi.
Yego, me, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuyiro.
Yego, ndumvise ibyo abatumiye bari kubaravuga. Bakabaravuga ku byerekeye ubutunzi. Kumbure bashyizemo n'iby'umutekano ama rero je nsanzwe ndi mu Burundi ndi umunyagihugu muto rero ndi ngaha mu Burundi je kuri umutekano je mbona umutekano ukwiye abantu turafungura tukajya tukaryama aho ugiye mu mavari usanga abantu ariko barasangira agacupa kandi atangorane bafise rero nubwo turatembera tukatajya aho tugombye kandi tukabona nta dukomakomye rero mu isanzwe tuba turumva abantu bari hirya no hino bavuga ngo mu Burundi nta mahoro ariho twebwe dutangaza cyane amahoro ariho mu Burundi usanga gusa namusanga nk'abantu bamwe bifuje gushyira ku nyungu kanaka mugabo ntibazishyikiye ko batazishyitse ko rero ugasanga bagiye barasasibiza iyo nkino ngo amahoro ntayariho ngo byarayangaye ngo byaracitse bakamu by'ukuri twe abanyagihugu bato tuba twikubikira isuka hanyuma tugataha tukaryama twe tubona ibintu bimeze neza ntabwo dufise kubyerekeye iby'ubutunzi naho igikuru ni uko umuntu aba afise amahoro bo afise amahoro hanyuma ahita akura amaboko mu mpuzu agakora akazi gukora ubuzima bugahita bukagira nte bukagenda neza rero igikuru aba akeneye ni iki ni amahoro kuko ayo mahoro tuyafise rero kumbure n'ubutunzi tuzagira nte buzokwiyongera kuko turiko turakora turi ku kivi turi ku kivi rero ngende baza kwejo ubuzima buzogira nte butubandanya bumera neza icyo cyo cyimvira nota
urakoze Aloys ariko urazi ko naho mvuga ko amahoro ari mu Burundi eka amahoro ariho hariho abakiri hanze abarundi bari hanze nabo nyene bifuza ko umutekano wabo uba ucungerwe neza akamu mwubatira ko koko nakahe cyangwa ikintu cyokorwa kugira nabo bumve ko bafite umutekano na ufite nakahe Aloys
icyokorwa yego hakeneye ko abantu bicara ku meza batirane bakayaga kumbure abantu bakongera bakoroshya n'imitima mu abarundi bakabanya ko kumbure umuntu yifuje ikintu kanaka ntagishyike ko atoca agendera aratera umutima mu bandi agenda avuga igihugu nabi ngo amahoro ngo byacitse ngo byaza ngo byarenze mugabo abantu bagira nte bokwicara bakumva ko bakayaga hanyuma bayaze umuntu wese akumva atekaniwe mugateka kiwe uwumva katafite amahoro akayafika hanyuma bakongera bakoroshya imitima bakagira nte bakamira kuba muri situation baba basanzwe barimo.
Urakoze Aloise mushiga ntahe deo gracias deo hakizimana. Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mu buryo bwo gutorera inyishu matati. Mwavuze ko umuntu wese akwiye kwishyira mu kibanza cy'uwundi. Ikintu cyokorwa kugira ngo hariho abarundi bavuga ko babona amahoro mu Burundi, ariko hariho n'abandi babona ko gushika ubu ta mahoro bafise, cyane cyane aho tuvuga abahunze igihugu. Ikintu cyokorwa kugira ngo nabo batekanirwe n'iki
imbere yuko hari yovuga icyo kokorwa n'uvuga nyine mu ndoro cyo kwifata icyandere iyo abakwiye wari weza hari korosha umutima akareka gukoma nka umutima. Ikintu cya kabiri uko abantu bereka gutukana bo kwiga kubahana nk'ubu jyewe ngizirisi imyaka mbona abarundi batukana gusa umuntu ukamubona kubera icyo mupfa ariko ntumubone kubera akamara afite. Umunsi rero abantu bazigira batomenya kukwemerana cyane kandi bakamenya yuko igihugu kigisangiye niho n'inshu zimeze zikaza. Hanyuma rero jyewe icyo ku Rwanda bifuza yuko abantu tugera kandi ngo bishoboka icya mbere no kumenya yuko hari ibintu tumaze gushika kwane mu Burundi kandi bikomeye cyane kubera ibiganiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na n'ibihumbi gushika muri ibihumbi n'icyenda harabaye proje bita proje Tradio Dialogue. Iyo proje yari ivuye mu byumviro leta y'u Burundi na Nations Unies ishyirahamwe mpuzamakunguni bavuganye barabihurira ko hanyuma rero haca haba ibiganiro mu maprovensi yose mu ntara zose no mu migwi inyuranye. Hanyuma rero bimara imyaka ibiri mu nyuma itariki 2025 z'ukwezi kw'icumi na rimwe muri 2009 niho haba isozerwa iyo proje. Muri iyo proje muri iryo sozerwa bavuga bati turahanuye abarundi twese turihanuye kuko bari abarundi kandi tunabikunda ibyo bintu byaba neza ku buryo ayandi masinini atahora baswarivuga mu Kirundi kandi baravuga bati umuntu wese aza muri ibi biganiro azovuga akawukeshaguza kirazira gutukana ntikizira kuvuga ibintu bigoye icyifuzwa ni uko ubivuga neza hanyuma mubwo uvuze ibigoye ugatanga n'umuti we wibaza yuko woba ukwiye. Ibyo bintu byarabigizeje n'abonye bamya politike b'ubu birigwa baratukana icyo gihe ibyiyumviro ntibyari nk'iby'ubu mugabo bari umwe yaremera kumvira izo wundi baca ge narimo muri ibyo biganiro baca bumvikana bati ku mwaka hazokwama haba ishyira inama kaminuza gukokoma ihuza abarundi y'ukuraba ingene dialogue imeze mu gihugu y'ukuraba ibihanze igihugu nka bijya byagoye Burundi muri byo n'ibice bijya ntibyari guca mu migumo kuko ntibyari guca no mu bindi byose mu mugi hari guca haba initiative extraordinaire de dialogue bakavugana hagora iki kugira ngo tubivemo twukore iki. Icyo kintu abarundi baracyibagiye cyane cyane bari bagiye yuko ari dushaje byaduheje agateka erega nimwamuva yuko hari abarundi bari mu bindi bihugu gufasha kuzana amahoro nko muri Somalia n'ahandi muri Centrafrique, Cote d'Ivoire, Chad n'ahandi. Ni kubera kiriya gihe inama mpuzamakungu ONU yari yafashe ingingo yo kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi tugira tugikoreremo turare yuko twokuramo ibyigwa bidufasha gukora no mu bindi bihugu bya Afurika. N'ubu icyo kigwa kirashobora kugarukanwa kandi icyo duteye iteka cyane iteka rya mbere tworonka nuko ibi bintu bavuga ngo bikorwa n'igikenye aba bashaka gutera mu mudurumbanyo butaronka aho bavugira batanyinze
urugo rw'ubyuga mushena Lionel ndayizena mwe ku chimvu cyashikijwe na Louise avuga ko mu Burundi hatekanye ka abantu bakwiye kumva ko batekaniwe, ariko nkuko twabivuze hari abandi barundi baba bumva ko badatekaniwe. Ico chimvu cyashikije mu kivuga kwiye
ego Aloise yavuze ikintu nta muntu yavuze ko mu Burundi hadatekanye nta wabivuze ahubwo twagombye kuvuga tureka hoba ugusumbiriza uko byari biri bikamera nk'ano vuga nka 2013 cyangwa 2012 uko byari biri kuko mu 2013 nta mpunzi zari mu Rwanda nta mpunzi zari muri Tanzania nta muntu yavuze ko mu Burundi hadatekanye nako ndi ngaha mu Burundi ego haratekanye mbe urabona nkuko mu bivuze hari nk'abandi abantu biyumva yuko badashaka kuba batekanye ikinake ibikorwa cya leta cy'ukugira itegeze gukora kugira kuko leta irinda kudashoboza gukingira umunyagihugu uwo ari we wese atamuntu n'umwe avuyemo ni igikorwa cy'abanya politiki yewe muri muvansi cyangwa muri opozisiyo kuko urabona nkuko nk'uyu mutama turi kumwe mu kiganiro abivuze hariho ukundira umuntu atishobora kuba isoko ko tugira de valeur isoko yuko tumenya amajambo tuvuga eske amajambo tuko tuyavuga arubaka cyangwa arasambura aya majambo tuvuga ko tuyavuze ahashikira ahava yubaka ahashikira ahazamira gute kuko urabona yuko mu banyepolitiki dufite hano mu Burundi by'ukuri urabona yuko nge nabavuze neme yava ntibafise objectif imwe hari abanyepolitiki atakintu atanovuga atapolitiki y'ubuhiganwa bafise baki bagomba kujya barampesha abandi bafite politiki y'ubuhiganwa kuko mwarabibonye Benny Bis mwarabibonye Benny Kenze bashobora kugomba kwampesha bafite politiki y'ubuhiganwa basize kuko umuntu umaze kuvuga ati jewe nkwica abanywanyi ndakwiye nta muntu akakubwira kuko adafite amahirwe kuri ibi bishobora kwitera ibiganiro urabona yuko abo banyepolitiki bataba bafite objectif imwe ari nacyo gituma rero abanyepolitiki nubwo ku mpande zose umwe opposition arabitare bo kuyumvira bakaraba isiki iki kintu bari kuba barajiwa en perdant cyane bari kuba baraganya barabe kuba turi kuba baraganya kuko dizye mvuga bari kuba baraganya cyane 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 ejo ni 2018 habe bafite imyaka ibiri kugira amatora abe kuko amatora ategeza kuba ndabuze nk'inama yawe yabaye ejo kafando yaje ibyashikirije urabona yuko yabaye beretse makungu yuko Uburundi ata problème yavuze ati naratembereye igihugu cy'u Burundi twaravuganye n'abantu bose nta ngorane n'imwe ihari sauf ko nabonye abantu gutabiyamiriza CPI urumva ko ari ikintu yavuze ikintu antuka umuntu wundi yashikirije ikintu nk'icyo ubona yuko nta kindi kintu amakungu atufatira kubafatira kuri ibyo nyine bavuga ati harabaye umutekano wariyongereye nta ngorane ihari yari ivuga ati ko nta kibazo gihari yaganiriye n'impande zose ibintu bati barabyumvira ko abanyepolitiki rero nibafate ibya mbere kugira ngo bashobore kujya muri ibyo biganiro sibyo kugira ngo bagire débat de fond pour trouver la solution y'ikibazo kiringa mu Burundi mutama yavuga ati ikibazo cyabaye muri 2019 nicyo ari ikibazo hapfe abantu bariko baravugwa mu manzi denya mu maraporo atandukanye nk'uko icyo kibazo cyo kugira iyo abarundi bafite umutima iyo abarundi bafite agatima kugira bashobore gutera inyishu icyo kibazo cyo kugira ngo reka twicare hako tubura abantu bangana
mushiga reka duhe ijambo ndabona kanyahagiye mushiga ntahe Lionel reka duhe ijambo Amilcar yumekono nyine agira icyo avuze kubyashikirijwe na Louise cyane cyane ikintu cyokorwa kugira ngo amahoro abarundi bari hagati bumva ko ahari reka n'abari hanze abahunze igihugu nabo nyine bumve ko batekaniwe icyokorwa n'ikihe leta Burundi yokora iki aduga ku jambo Amika
kogwa nagire mbanze mpere ku byaro yizi yavuze avuga yuko igihugu hariho yuko hatekanye nta kuri bwanje nti hatekanye kuko nta kuntu ho bahatekanye hakaba hari impunzi zirenga 500,000 hanze y'igihugu nta kuntu ho bahatekanye mu gihugu kumunsi tugomba twumva yuko hari abantu babuzwe irengero abantu batowe ibiziga nta kuntu ho bahatekanye kumunsi akagomba asohoka ibyegeranyo byerekana yuko hari abantu bahohotega ubuzima nta kuntu ho bahatekanye kumunsi tugomba twumva yuko leta iguma ikandamiza leta iguma itera ubwoba abantu bakaba barashikiwe n'ubwoba nkibutsa yuko abo bose babwiye ko hatekaniwe nkajewe ku bwawe ndibuka mu gihe hagati ya 1993 nari nkiri umwana cyane gushika mu 2005 naraja ku ishure ari ibintu byo kwinyegereza narabigira mugaba barundi bose ntibari batekaniwe na gato nuko rero hari abantu ico gihe bari mu buhungiro hari abantu batari babayeho neza hari abantu batehutezwa n'intwaro yari ihari nico kimwe nk'ubu unyi hari abantu bibaza yuko muri bo babona ko muri bo kuri bo batekaniwe ariko amahoro ugutekanikwa mu gihugu usu kuvuga ngo nuko haba habuze urwango rw'amasoro ikanamba gutekanirwa ni mu mutima w'umuntu n'umuntu avuga ati jewe ngiye ngaha anye ndumva yuko atabwo banshobora kugira ndumva ko nshobora guserera iciyumviro canje ntatinya yuko naka canke naka ari ubutegetsi ari polisi ari urwego rw'iperereza ruza kuma hotel ubuzima aho niho nashaka kubanza kuvuga kuri ibyo by'ubwo gutekanirwa Louise yavuze hama kucokorwa naho ndahuriza na Lionel nuko abarundi boganira badatinya bakaja kukibazo nyacu kumbona ivano kunyenda mu vano ya njogo yicatumye turimwo tubijamwo hari umugani mu Kirundi uvuga uti umugabo yihindukiza mu ijambo yihindukiza mu buriri ntihindukiza mu ijambo. Amasezerano yashizwe ku igikumu mu 2000 yararenzwe ko none arenzwe ko hari ingaruka mbi zica zikurikira. Niko nibaza yuko rero abarundi bategerejwe gusubira kwibuka icatumye biturimo kuko ingaruka zakurikiye ari ubwo bukene itotezwa ry'agateka kazi na muntu aho umuntu atagishikiriza iciyumviro nk'uko byahuri inye imbere ya 2015. Ibyo byose ni ingaruka z'uko hariho abarenze amasezerano yarusha bagashaka gushira habo bashize habo murumba yuko injyane zari zihari imbere y'amasezerano yarusha zicazigaruka. Naho rero mvuga nti no kuganira mugabo kuganira ntibaganire babeshanya oya baje ku kibazo nyacu ku kibazo cyatumye zingorane turimo zibaho akabari ariho nyango ry'amasezerano yarusha.
Eh tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Bigirimana Abubakar muri neza Bigirimana mura twumva
mwiriwe
neza muri hehe
ndi Bujumbura Burundi.
Ego me murafite kibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibiganiro bishora gusubira guhuza abarundi aho bukera.
Ego kubisanzwe mu Burundi gushika kuri no munota ndabishima cyane ku rugero abarundi bageze ko mukurondera amahoro n'umutekano ubu bisasagaye mu gihugu cyacu. Hanyuma ikintu nyamukuru nagomba gushikiriza yego hariho ivyapararanganye mu gihugu mugabo kuva 2000 ndetse na 2015 n'imbere ya 2015 za 2010 kuduhuga ugiye kuraba usanga hari ibintu byagiye birapararangana kandi haniniya byagiye bipararanganywa n'abantu bamwe bamwe mu bantu babona yuko atanguvu bafise mu bintu bijanye no ku simbataza demokrasi mu gihugu bakavuga ati ko dufise ubushyo gukoresha la isoke jo pedir la violence reka duce muri iyi nzira kubera ntidufise resources zo gukonvenka abanyagihugu. Ni nko haho rero ngomba ngaruke none konzi demir harabaye ibiganiro bihuza abarundi hari imigwi yari mu ishyamba n'imigwi yari mu ndongo yari abari muri leta baraganiriye irevre ivyariko biragwanikwa vyarumvikana hari abantu bari baratotejwe kuva kera dufate ego 2005 intwaro
uravunagura amajambo mu kanya gato usozere ko akanya kariko karihuta.
Intwaro ya 2005 intwaro yarabonetse 2010 baragira amatora turatora umukuru w'igihugu 2015 hageze dufise ingorane turiko turategwa n'abantu harimwo abantu bitwa ngo n'abantu bo muri opposition societe civile abo bantu nibo baduteye ingorane none nibo bashaka yuko tubandanya tuba mu bibazo eske hirya yejo vyabaye bijya uno munsi urundi buriko butanda vers revolution turiko turondera ingene hahindurwa ibwirizwa shingiro n'ejo hirya yejo ni ryahindurwa bazoza gutera induru kandi ngo leta ngo yafashe ivyemezo vyayo gutya nuko kandi ariho tubona ingorane bafise erega ntibashaka kuganira bashaka guhenda abanyagihugu hanyuma babandanye bajya imitsi abandi bateza urubwa igihugu ngo hariyo induru za politike harinza mu bisanzwe ikintu nashaka mpanure naho baje mu biganiro ndabona yuko hagenda abantu badafise mu mutwe kubera ibyo bavuganiyeyo nibaza ngo bavyaplike kubera ikibazo yananiza leta bakamera nk'abanyagihugu mu bandi bakajya kurima kubera ari umukino bariko baragira.
Bigirimana, murakoze, reka duhe ijambo abashinga ntayo turi kumwe bagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije. Reka dutangure kuri Lionel Ndayizeye mu kanya gato.
Ego murakoze cyane, sinzi ko inshuti yagiye kuvuga by'ukuri nk'uko yabivuze mugabo ntitwoca tuvuga tuce duhengamira ku ruhande rumwe ngo naba bariko barabibira. Hari ikintu Mikare yavuze cyane ati tuzabye tukaraba icyatumye turabye icyatumye izi mvururu ziba kuva 2009 cyangwa ikindi kintu abantu bose baravuga ko ari twagiye manda ko ari twagiye manda ubwo turabye iyo turiko turajya urabona yuko deja tujye
Janye Lionel ka ico nikibazo tugaruka ko Lionel reka duhe njambo Amilcar yumeko nawe nyene agira icavuze ko byashikirijwe na Imana mu kanya gatoyi cyane gose ndabona kanya kihuta Amilcar
mubyashikirijwe mubyashikirije sinobwa yuko byandibatsinobuga ntiduhutije na gato kuko hari amajambo yakoresheje bo harona n'abayakoresha ubwambere ngo abantu batukisha igihugu abantu ntibatukisha igihugu ntibaba ariko batukisha igihugu baba ariko bavuga ibitagenda neza muri ico gihugu ukutavuga ukuvuga ibitagenda neza muri mu gihugu bituma umuntu amenya indwara aho ziri kugira ngo umuntu ashobore kuzivura umuntu ashobore guhangana nazo hama azikize niyo nera kuzati nukuraba unye ibyari byaba imboni vano ibyabaye 2015 arambwira nimba nihenze uko namwumvise umuntu abireke arabe imbere arabe bya 2020 kuri jewe umuntu ntiyobereka kuko utaravye kahise kazoza ntikazomera neza utaravye byabaye amakosa yabaye muri kahise uzo ayo makosa arashobora gusubira muri kazoza ukurenga amasezerano y'Arusha kwemera yuko ibyari byandetse amasezerano y'Arusha bijanye n'ibirengo by'umukuru w'igihugu uko bitarengwako ibyo umuntu abyemeye n'ibindi muri 2020 bizorengwako na karene ubu unye ngire nka ko ubu unye umuntu arabona imigambi ya leta iri kwiragira yo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro yo gushaka gukuramo ico kintu cose kiza kivuga amasezerano y'Arusha nkuko natanguye ndabivuga nabandanije ndabivuga umuntu atahanganye n'ikibazo imbonimvano y'ikibazo umuntu azobandanya ari muri
ibinyanya
azobara barizuguruzuguru amasezerano y'Arusha kubahiriza ico umuntu aba yumvikanywe ko ico abantu baba bumvikanye ko ikuko ico kintu ayo masezerano yaje guha umuti n'umuti waje uvura ingorane zari mu Burundi guhera kuva tukicikukira
ndabona kanya katujanye mushigana he de gracias deo heximana mugicho muvuze ku byo ashikije na Imana avuga ko yafatiye muri rusangi avuga ko hashobora kuba ari nka societe civile yoba iri intambamyi ku byerekeye umutekano mu Burundi cyangwa ibyerekeye iterambere ry'u Burundi uko niko yasa n'uwabivuze aho mubivuga kwiki mukanye gato cyane rwose umuntu umwe
mu by'ukuri y'abantu bazi ibanga bajejwe kubera obligatoire bafite zo kubaha itariki nacho bakabwiza guhurira ko je nibaze yuko ikigorana nuko dukorera mu gifungu je nama ngaruka ku iryo jambo nta wangicyuga ariho nta ugikunda gufunga abandi ariho hariho serma abantu bumbure bafise information wataronka cyangwa bakabataraho umwanya wo kwisigira kimwe nayo ubundi je nkubu icyo mu bushobozi n'ugira iki icyo mu bushobozi bwo kuhanura hanyuma rero umuntu akayumva n'uvuga imwe twavuga kare nareke gutukana hanyuma umuntu afite ikitagenda neza kivuge mugaba kivuge n'umutima utuje kimwe nahubwira ibyo yigiye gukora kuko tumwe tugomba kuguma muri igihe y'amadiskuru muri iyi minsi tuzorondera abantu tugize iminsi dukorana mu byerekeye kurangira tubafasha mu bintu byo kuvugana ukuri n'ukuri kuriranira tuzobatumira mu minsi itarenga indwi tuvugane turi hamwe ingene tuzofasha hanyuma twongere tuvugane ingene dushobora no gufasha gutunganya ibiganiro
muradutera kamo tubatera ka tubatera kugira ngo mutubwire ibyo muzo mwashitse ko ariko ndabona kane katujanye de Hakizimana reka duhe ijambo Elias yarindiye umwanya utari muto Elias miriwe neza
miriwe neza afite
miriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato umuntu umwe
yego gente Elias ndi mu Kayanza ikabarore
yego
bo je afite nukuri ndazye mbega iyi leta utaganiriye na sinarede itarimwo uganire n'uwo mufitanye ikibazo uganira nandi
icyo ni ikibazo gihambaye reka tukibaze abashinga nayo turi kumwe icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka abari cyo basozera ko deo Hakizimana
reka ndongeraho gatoyi
nyarutsa kanya karagiye amasegonda 20
nukuri iyi leta turabyo kunira kirigenza turabona yuko idashakira umutekano abanyagihugu ahubwo baratugejeje hera bagomba guhindura ibwirizwa shingiro ubwo uwo muntu batisunze amasezerano ya Arusha ntitubona hano turiko turajya abarundi ntabwo ariko baratujyana
murakoze Elias Deu Hakizimana reka dutangure kuri mwebwe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda nka 40 mu gira icyo muvuze ku byo Elias avuze muce muterana akamu abanyapolitiki bazohurira ya Arusha mundwe izaduga ku ijambo mukanye gato
mu cyukurikira ati n'ubikene kibazo washaka kusubira mu yaruta
umushya na Elias ariko avuga ko ibintu biteye amakenga leta ifite umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ibintu byifashe munduge ku ijambo mugira icyo muvuze kuri icyo kuri amakenga ya Elias
erega hariho igipfu habuye ko cyagipfu nanyine nabagira kuva kera ikibazo icyo ari cyo cyose n'ibyo byerekeye ibyigwa shingiro n'ibindi byerekeye ibindi batavuga birashobora kujya ku meza bakabiganira mugabo ikigoranye ni kugira ngo abantu babanze bahure cya gipfunga babwira kibanze kigeho umuti rero
egome moshi ya nae Lionel ndaize namwe kama umotera w'abanyapolitiki bazohurira ya Arusha mu ndwi iza na kahe amasegonda 40
kino buga abanyapolitiki by'ukuri nk'uko twabonye tubivuga nibwo nk'uko batumye batatumye izina ngo bishema rede uko batumye kose n'ukuri biba biri umutima wo kwinjira yuko bapfunga dufashe igihugu hama bibwira ukundi mu by'ukuri mu bivuga ukundi mu bashira kurondera expert politiki n'abagira bijyanye kuko bagira amatora ari libre transparent democratique et civique kuko ifite force politique niba ushaka gushyira kujya muri kompetisiyo by'ukuri niba ushaka kurenga deze nshyikiciro kipe stabilize le peyi abantu bose biyumvamo
niba ushaka
kuvuga ku kintu kigeze mu biganiro bajya kubahereza ingufu leta kuko hari amakosa benshi bagiye barakora yo kuva mu matora leta ikamireti hari gukora amakosa
ariko
bikarenga n'ingufu bayitumye nabo banyapolitiki n'ibyo bishyira bikare kubera
babiri egome Amilcar
bashobora kwinjira bashobora gukora bakorana ingufu zabo zose bafite kugira ngo bashobore kurondera amahoro arama n'ibyo biganiro
Ego me Amilcar radio meko namwe mutirakamo abanyapolitiki bazohurira ya Arusha mu ndwiza mu duwe ku ijambo akanya gato amasegonda 40
nk'ibyo Elias nk'uko Elias yarabivuze ikibazo hari ikibazo hari hagahaze nk'uko natanguye mu mazamu yanje natanguriye ko kudatumira abegwa bose n'ikibazo cyo mu Burundi aho haba hari hagahaze leta nta kuntu yoja mu biganiro ngo SNRD ibure harimo muri SNRD harimo bamwe harimo benshi patano bamwe harimo benshi bafitanye ibibazo na leta SNRD si ukuvuga ko ariyo yonyine iri mu opposition hari aho bari Burundi Burundi hariho bagwasa hariho ipronitemewe na leta batashyano sibo mana nanga yimpenda abo bose nuko baganira mugabo
urakoze emotiona he amilkare byumeko kuna mwashwe kutorakanya ko kuza kugira tuganire turagushimiye nawe Lionel Ndayizeye ko kanya watwe kugira ngo duhe ivyimviro cyane cyane ivyugaruka turagushimiye Deo Hatsimana eka kuhinga bwanyu cyane cyane mu byerekeye gutora inshu z'amatati turashimiye abanyuwanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiza ivyimviro n'ibibazo turashimiye namwe mwese engineer turagushimiye Fatou Karara turagushimiye kuba wigiranye ikiganiro turabifurije rero mwese abadukurikiranye amahoro n'umugoroba mwiza.